Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanye ndabaramutsa. Ni Thomas Kamirindi. Ikaze kuri radio yanyu tudatinze amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo muragezweho na Louise Bigirimana.
Mwanamutse Thomas turayahera kuyavugwa muri Afrika yefo impunzi zitari nke muri ico gihugu zimaze hafu kwezi zigandagaje hanze y'ibiro vya HCR basaba kwimurirwa mu kindi gihugu kubera inzigo y'akazikira hamwe n'urwanko abanyafrika babafitiye babahora ko ari abanyamahanga. Impunzi zahunze Uburundi, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Malawi, hamwe n'u Rwanda zivuga ko zidashobora gusubira mu bihugu zavuyemo ku mvo z'umutekano, ariko zikavuga ko zemeza ko zitaciyumvamo Afrika yepfo. Zivuga ko amabutike yazo bakoreramo urudandazwa yasahuwe, amazu yabo babamwe yasahuwe, kandi badasiba guterwa no kuburabuzwa kubera urwanko bankwa nk'abanyamahanga. Liliane Nyota ni impunzi yahunze Republika ya Demokarasi ya Kongo ari muri Afrika yepfo kuva mu mwaka w'2001.
We ran away from our country, running from tribulations. We came here in South Africa, we found more trouble, more tribulations, because xenophobic attack is real. Xenophobia is real, no one can deny it, it's real.
Uyu mukogomani Nyota avuga ko yarazi ko agiye kuzoronka amahoro inyuma yo guhunga igihugu cy'amavukiro, ariko ngo yasanze ahungiye imvura mu muvo yagiye mu gihugu cyanka abanyamahanga. Afrika yefu ihaye indaro abasaba ubuhungiro barenga 250,000. Nyota akavuga ko bariko basaba hasere kubimurira mu kindi gihugu gitekanye. Aha ni mu gihe ku munsi wa mbere w'indwiza itariki ya 20 ishyiramo impuzamakungu ONU rizokwibuka umunsi wahariwe impunzi. ONU ivuga ko uyu munsi ushitse ku isi hari impunzi nyinshi zigeze ku 100,000, harimwo n'izo muri Ukraine muri aka kanya. Muri Afrika kandi abaroberi barishe abanyagihugu indwi mu buraruko bushira uburengero bwa Centrafrica. Igipolisi cyavuze ko abitwaje ibigwanisho bo mu muhari Trouazel ari bo bateye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ikigwati cy'indanga hafi y'urwibe na Chade. Umuhari Trouazel ni umwe mu mihari ikora iterabwoba ku banyagihugu muri Centrafrica. Umushingamateka Bernard Dila nawe yavuze ko n'abandi bantu batandatu bakomeretse muri ico gitero. Hano muri Leta Zunze za Amerika ubwicanyi hakoreshejwe inkoho burabandanya. Ejo ku munsi wa kane haramukiwe Leta ya Alabama, ubwicanyi hakoreshejwe inkoho bwongeye kuba aho abantu babiri bishwe mu rusengero ubundi mwe arakomereka muri yo leta. Ubwicanyi bwabereye ku isengero yitwa St. Stephen's Episcopal Church ni mu gisagara cha Vestavia Hills, kandi warashe ari mu minwe y'igipolisi nk'uko byavuzwe n'igipolisi cyo muri ico gisagara. Muri Amerika kandi Leta Zunze za Amerika ejo kuwa kane yasavye Uburusiya gufata neza abakorera bushake b'Abanyamerika bwafashe bariko baragwana ku ruhande rwa Ukraine. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu hano muri Amerika, Ned Price, yavuze ko Abanyamerika ari abanyororo bo mu ntambara kandi bakwiye kubahirizwa nk'ikiremwa muntu. Price yavuze ko hari umunyamerika agira gatatu yaburiwe irengero muri Ukraine, yiyongereye ku bandi basirikare babiri bakukurutse bafashwe n'Uburusiya ku rugamba muri Ukraine mu ndwi iheze. Imiryango yabo hamwe n'abamwe mu bashingamateka bavuze ko abo bantu baheruka kuvugana n'imiryango mu ndwi iheze. Bavuze kandi ko bariko bagwana ku ruhande rwa Ukraine hafi y'urubibe n'Uburusiya. Perezida Joe Biden yavuze ko Amerika atabasirikare yarungitse kugwana n'Uburusiya, yasabye Abanyamerika kwirinda kujya mu bice birimwo intambara muri Ukraine. Hano muri Amerika kandi umugwe washinga amateka washinzwe gutohoza ku migumu ko yabaye ku itariki ya 6 y'ukwa mbere umwaka uheze kunyubakwa y'inamashinga amateka Amerika Capital irabandanya kumviriza ibyabona n'abafise ibyo bazi ku byabaye abavuze jo ku munsi wa kane havuzwe ko wahoze ari perezida Donald Trump yagobereye cyane wahoze ari cegera ciwe Mike Pence yamusabye kubuza Congress kwemeza ko umudemokrate Joe Biden yatsinze amatora yo mu 2020. Umuhanuzi wa Mike Pence Greg Jacob yasiguye ingene umwavoka wa Trump John Eastman yagerageje kwemeza Pence ko afise ububasha habwa n'amategeko bwo kwanka ibyavuye mu matora. Mike Pence yaranse gukurikiza ibyo yasabwe na Trump, yavuze ko ibyo yemerewe nibwirizwa shingiro ari kugurura amabahasha arimo amajwi yemejwe mu itora ry'intumwa z'abahagarariye abatoye yitwa College Electoral. Mu rwandiko yashikirije ku munsi wa mbere komisiyo iriko iratohoza kuri iyo migumuko, Donald Trump yavuze ko abademokrate bariko baragerageza kumuzibira kuzokwitoza mu matora yo mu mwaka wa 2024.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Shuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arasabira amahoro akarere k'ibiyaga bigari.
Turasabiye amahoro mu karere kacu kugira dushobore kugendanira tukinubana. Turasabiye igihugu cya Congo kironke amahoro.
Perezida Ndayishimiye w'umugatolika wemera cyane yabivugiye ejo mu masengesho yo gushimira Imana imyaka 2 amaze ku butegetsi. Mu Rwanda, Kigali iri mu myiteguro ya nyuma yo kwakira CHOGAM, inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'Icyongereza. Ejo kandi isi yose yijihije umunsi wahariwe umwana wa Afrika. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi, leta yafashe icyemezo cyo kugabanya intara zigize igihugu zigiye kuva kuri 18 zibesha n'ukandi zihindure n'amazina. Komine nazo zizaba 42 mu gihe zari 119. Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye.
Inama shikiranganje yakoranye kuva kuwa gatatu gushika kuri uyu wa kane niyo yafashe ingingo yo kugabanya igitigiri c'intara n'amakomine bigize u Burundi. Yarirongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye igitega. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yashikirije ko intara ya mbere ari Bujumbura igizwe n'amakomine 11 ariyo Bubanza, Bukinanyana, Cibitoke, Mpanda, Mubimbi, Moha, Muhuta, Mukaza, Mugina, Mugongomanga na Ntahangwa. Umugwa mukuru uzo buri i Bujumbura ari naho hari umugwa mukuru w'ubutunzi. Intara ya kabiri ni Buhumuza, ifise umugwa mukuru Mucankuzo, igizwe n'amakomine 7 ariyo Butaganzwa, Butihinda, Cankuzo, Gisagara, Gisuru, Muyinga na Rugigi. Intara ya gatatu ni Gitega, ifise umugwa mukuru Igitega nyene ahasanzwe hari umugwa mukuru w'igihugu wa politike, igizwe n'amakomine 9 ariyo Bugendana, Gishubi, Gitega, Karusi, Kiganda, Muramvya, Mwaro, Nyabihanga na Shombo. Na intara ya kane ni Burunga, ifite icicaro gikuru i Makamba, iyi igizwe n'amakomine 7 ariyo Bururi, Matana, Makamba, Minga, Kayove, Babanda, Rumonge na Rutana. Intara ya nyuma ariyo ya gatanu ni Butanyerera, ifite icicaro gikuru Ingozi, iyi izo bigizwe n'amakomine 8 ariyo Busoni, Matongo, Kayanza, Kiremba, Kirundo, Muhanga, Ngomba na Tangara. umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yasiguye igituma iyo ngingo yafashwe
gutunganya neza ishyirwa mu ngiro ry'umugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu kwisunga n'intwaro mu gihugu hagati tunganijwe mibugu dusangiye byo muri aka karere k'Afrika y'ubuseruko gushyira amakomine ashobora kwibeshaho gushyiraho intwaro yegereye abenegihugu gukomeza ugukorera hamwe hagati ya leta n'abigenga kugabanya uburyo leta yahora ishira mu makomine kugabanya uburyo amakomine yahora akoresha no kugwiza ahari hishwa amakori n'amatagisi
umushikiranganje w'intoro yagati mu gihugu ari nabajeje utunganywa gy'intara n'amakomine yaheruka gusigura abanyepolitike batwara imigambi itandukanye kwiyinde ntombero ari gutegura neza amatora y'imirije Gervais Nderakobuca
kifuza yuko amatora ya 2025 yoba hamaze kujaho norode coupage administratif igabanya amakomine ikagabanya n'intara no code rero nitwa kuyishikako iyo byirizwa bitaraja mu ngiro kugira tuce tugira rokode twisunze yorode coupage shasha
bamwe mu banyamigambwe babibonamwo amahinyo nk'umugambwe Sanel watahukanye ikibanza ca kabiri mu matora aheruka ari nawo uri imbere mu itavuga rumwe na leta ubona ko ari urugeri rugamije kwiba amatora y'abashinga amateka ategekanijwe mu mwaka w'2025 nayo umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027 agatondwa satwa ari umugambwe Sanel avuga ko iryo tegeko ryari rikwiye kwitonderwa ndetse abogega bose bagasa sabga intererano yamara naho biruko abandi nk'umugambwe APDR usanga kugabanya intara bizotuma woroherwa gushikira abanywanyi kubasaba amajwi Gabriel Banza witonde atwara umugambwe kuri mikro yejwe rya America
kugwa urusanga amatora ageze ugasanga umuntu ari mu ntara zike ntamenye ibera mu zindi ntara ariko mu ntara zose imigambwe kumburizo biriyo kuyo dukurikirana ibiriko birahabera ahubwo nakaje baduhaye kuzo kwitoza mu ntara zose hama tugakurikirana ku mabureau de vote yose tukabona uko amatora ari karagenda neza dusaba yuko bosha bahereza ingufu amazone kuko no munsi ariyo atwagwa n'umushefu de zone utabona neza uruhara rwabo muri administration
muri yo ntego y'inama ashikiranganje amazone yabaye menshi ava ku 399 aja ku 447 eka n'imitumba izoba myinshi kuko igiye kuba 337 mu gihe yahora ku 2910 bitegekanijwe ko iyo ntego yemezwa n'inama nshinga mateka hanyuma igategwa ko umukono n'umukuru w'igihugu ibitazogorana kuko umukuru w'igihugu ari nabo yararongoye inama ashikiranganje yafashe iyo ngingo Pierre Clavier niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Ijwi rya Amerika mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 metero 31 na metero 41 muri Uganda kandi muri aka kanya mu karere ka Kisoro turimo turumvikanira kuri FM 88.9 ya radio Ijwi riyobora Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze imyaka 2 ku butegetsi umuryango we wakoresheje imuramvya igikorane cy'iminsi 3 cyo gusenga no gushimira Imana ibindi kuri iyi nkuru ni Eloge Uyiganeza
Ahari kuri paruwasi yitiriwe Mère du Bon Conseil de Muhanga ku murwa mukuru w'intara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi niho ariko habera igikorane cy'iminsi 3 cyateguwe n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo gushimira Imana ku myaka 2 iheze Perezida Ndayishimiye yashikirijwe amabanga yo kurongora u Burundi inyuma y'urupfu rw'iturumbuka rwo yasubiriye nyakwigendera Pierre Nkurunziza nk'uko kubatanguye gutwara u Burundi amasengesho y'amayugururwa n'igisabisho cy'abasenyeri cyangwa Padiri Katolika kuri uyu wa kane ni musenyeri mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura Gervais Nshimiye busa yatanguje yavuze ko mu gihe abategetsi b'abarundi bahisemo kuvuga ko bashize imana imbere bakanayisenga ku mugaragaro bategerezwa kubikora mu kuri niko kugaruka ku bintu wabona abatwara igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu bategerezwa kwirinda no gukumira
icyo gituma ubusenga neza imana biritse gutayirinda kubaka igihome no gukumira abandi ubwoko intara n'ingambwe y'abantu n'abandi baciye ntibikaba ibyitwazo byo gufata abo mutabisangiye nk'abataravukanye bawe ngo bahabwe ubatoteza cyangwa ubime ibyo bafitiye uburenganzira nk'ubuvubye aho kubaka impome zitandukanya cyangwa zikumira ubaka nyabo n'ibitarugwa bihuza abantu ngo bumve ko bavukana niho uzobusenga imana y'ukuri kandi mukuri.
Musenyeri mukuru wa Bujumbura yanahamagariye Abarundi gukomeza ingendo yo kurekuriranira.
Hari ikindi cya nyuma gihambaye tuvuga muri Dawa twese, kandi nacyo nyene muri ubu Burundi bwacu two kwitwararika rwose twihweje ibyo twaciyemo kandi n'ubu tubyirimwo, ni igicuko tubwira Imana ngo uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi. Uko ubihindura kose mu Kirundi uvuga ngo uduharire nk'uko duharira abandi, mugabe iryo jambo novuga rya resiprosite ryamamwo, tubisemo neza rero umwanya tukiri ku rugendo ngaha ku isi mu kurekurira abandi ibyo byose dufitiye uburenganzira.
Umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe yasavye imbabazi ku vyaha vyinshi bikibonekeza mu ndongozi harimo ubunyonyezi bw'amatungo ya leta n'abagirira n'ababandi. Uku niko Perezida Ndayishimiye yabigaragaje mu gisabisho.
Tubabarire ku nyifato yaje kabereye, tugirira ikigongwe kuko kagatimatare ntikaratuvamwo, turacafise ishari n'inzigo mbere muri twebwe. Hariho abacivyiziwe n'umwina w'ivyisi bakagira ivyo batari icuya. Turacarimwo abirukira mu b'intazi, abasambura ingo n'imiryango z'Abarundi, turimwo bahabuko, turimwo abagirira n'ababandi, turacafise indambi.
Umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe yari umukatolika yemera cane, yasabiye ibihugu vya Afrika na cane cane Congo irimwo intambara mu buseruko bwayo muri kino kiringo, mbere y'akarere ka Bunagana kari ku rugabano rw'ico gihugu n'Ubuganda hakaba kaguye mu minwe y'inyeshamba za M23 kuva ku wa mbere w'iyi ndwi, yongera asaba rurema guhosha intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya.
Turasabiye amahoro mu karere kacu kugira dushobore kugenderanira tutinubana. Turasabiye igihugu ca Congo kironke amahoro, abenegihugu baco bagira umwumvikano. Turasabiye Afrika kugira iterabwoba riranguranwe n'imizi. Turasabiye ibihugu vy'Uburusiya na Ukraine kugira baheze ingwano barimwo kandi bari mu mwumvikano, isirongogwe atawusubira kwitwaza igikenye.
Perezida Evariste Ndayishimiye mu masengesho arimwo yo gushima ku myaka ibiri amaze mu mabanga ari kumwe n'umutambukanyi wiwe n'abana biwe. Hari n'abategetsi benshi bo muri leta hamwe n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru zo mu mugambwe CNDD-FDD yabereye umunyamabanga mukuru wa mbere amaze gutanga imihoho mu gisirikare cy'u Burundi yavuyemo afise ipeti rya General Major. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Inama nkuru y'umutekano iyobowe n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yafashe ingamba zo gukumira ivangura, kwibasira bamwe n'imvugo zihembera urwango n'amacakubiri. Abanyekongo bavuga ikinyarwanda basanga iki cyemezo kiziye igihe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaston Ngabo uri Uvira.
Bishenga Muzungu ni umuturage w'umukongomani utuye mu mijyi wa Goma, asanga iki cyemezo cy'inama nkuru y'umutekano cyo kurwanya amacakubiri ndetse no guhigwa kwa bamwe mu baturage ari ingenzi, kuko benshi mu baturage bavuga ikinyarwanda bakomeje guhohoterwa muri bimwe mu bice bya Congo.
Umutekano wacu ntabwo umeze neza, batuziza u Rwanda, batuziza M23 porta tutayizi, tutakorana, tutari abanyarwanda, turi abakongomani kimwe n'abandi, dufite bagenzi bacu ku rugamba, abasirikare ba FARDC b'abanyamurenge n'abandi b'abatutsi bahaye barwa bafatikanije na FARDC kurwanya M23, ariko baturage tukabigirira mu ingaruka tugafungwa, kugeza n'ubu hari amakarite tocamo.
Mu itangazo umuvugizi wa leta ya Congo Patrick Muyaya yasomye nyuma y'inama nkuru y'umutekano yari ayibaye yahuje perezida w'igihugu n'ubuyobozi bw'ingabo n'inzego zishinzwe umutekano ndetse n'abamwe mu baminisitiri, bafashe ibyemezo bitandukanye birimo gukumira ihigwa ry'abantu ndetse n'imvugo zihembera amacakubiri.
Inama nkuru y'umutekano kandi yashimiye abanyekongo igikorwa cyo gukunda igihugu bagaragaje bitabira ku bwinshi gutanga inkunga batizigama ku ngabo zacu. Yashinze kandi minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri ushinzwe umutekano mu gihugu n'ibikorwa by'umuco, minisitiri ushinzwe kwegereza ubuyobozi abaturage na komiseri jenerali wa polisi ya Kongo gufata ingamba hagamijwe gukumira ivangura n'ihezwa basira bamwe n'ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose cyahungabanya ituze rusange ubumwe bw'igihugu no guhuriza hamwe muri iki gihe.
Alex Ndisans we n'umutura gutuye Uvira avuga yuko bumwe mu butumwa bukangurira abantu kwanga abandi bunyura ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu manama aribwo soko y'intambara ziri muri aka karere zidashira.
Abasore bagira abantu baza bakoreshwa bagakoreshwa n'abanyapolitiki akaba ari bagomba gutanga ama message harya ama message akayinsita abaturage kugira ngo bakomeze bakore ibikorwa byo kurwanya mubo. Ivyo ngivyo rero bikaza n'ingaruka mu bantu bapfa no kunyagwa no kongera kandi kudasabana kwa moko nkuko byari bisanzwe.
Niki biki bagenda bavuga
iyo bavuga ngo abanyamurenge n'abashitsi, iyo bavuga ngo abanyamurenge barabishigiye CHRCD nimuhaguruke twongere kandi tu iyi niyo occasion yo kubamara. Ibyo byose babikrea iyo habaye akantu runaka kugira ngo kasisite ubwicanyi.
Kubumye amategeko Cedric Muyoboke akaba n'inzobere mu bya politiki ya Kongo nabasanga iyi nama nkuru y'umutekano ibyemezo yafashe byo kugwanya ivugo zikuru insangano ari by'ingenzi muri ibi bihe.
Muri makeya nje nkabavuga ngaruka kuri iri yamvugo bavuze iyo kurinda abantu baba batomoye bakavuga yuko bahana kandi biyamye bivuye inyuma mu kwiyama ziri yamvugo zikurura insangano kuko nico kibaza abantu bafite. Ariko muri makeya twabashimira tukavuga ngo ibyo byo byose byo bakoze bihabanye n'ibintu byabaye muri 1998 aho President Laurent Désiré Kabila yavuze ngo abantu bahaguruke bafata amacumu bafata imipanga bafata imyambi bafata imiheto kugira ngo babungabunge ubusugire bw'igihugu cyabo. Icyo gihe nicyo gihe hafu imbaga nyamwinshi y'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda.
Ibibazo by'imfangura n'ihohoterwa byabamwe mu baturage b'abakongomani mu Kinyarwanda byagiye bifata intera ikomeye kuva aho ma 2023 itangira intambara n'ingabo za leta ya Kongo muri uku kwezi kwa gatanu gushize. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mu Rwanda imyiteguro ya nyuma yo kwakira Cogama inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'Icyongereza iri ku musozo i Kigali. Inama izatangira ku wa mbere. Ejo polisi y'u Rwanda yamuritse uko imihanda izagikora mu gihe cy'inama. Ni inkuru ya Sumta Kabuye.
Abatembera mu mujyi wa Kigali mu gitondo cyo kuri wa kane batunguwe no kubona amabendera yaramanitse hirya no hino ku mihanda minini. Ni amabendera y'ibihugu 54 bihuriye mu muryango w'ibihugu byakoronijwe n'Ubwongereza n'ibindi byongewemo nyuma bitakoronijwe nabwo. Kuri wa kane kandi polisi y'u Rwanda yasohoye ikarita igaragaza imihanda izagikoreshwa n'abashyitsi n'iy'abaturage basanzwe bazajya bifashisha. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda John Bosco Kabera yabigarutseho.
Bamara impungenge yuko imihanda uko babitekereza muzabifunze ntabwo zabifunze. Umuhanda ushobora gufungwa ariko abantu bagiye gukoresha cyangwa se abashyitsi bawukoresha akanya gatoya bamara guhita bawukoresha batanze inzira umuhanda ugafungurwa urujya n'uruza rw'ibinyabiziga rugakomeza cyangwa se rw'ibikorwa. Nta nama zizabera mu muhanda. Byumvikane rero yuko nta muhanda uzabufunze. Kandi turajya ngo tubwire abantu yuko n'ibikorwa bisanzwe byo gutwara abantu n'ibintu bizakomeza.
Kugeza ubu ibikorwa byasaga nk'ibyafasha umwanya munini nibyo gutunganya imihanda abafite imodoka bazanyuramo. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pudence Rubingisa nawe ahumuriza abanyamujyi ko nta kizahungabanya ubuzima bwabo.
Ubuzima bw'umujyi buzakomeza, abacuruzi bazakomeza bacuruze, bajya ku kazi bashobora gukomeza bakajya ku kazi, bashobora guhitamo gukorera mu rugo, bashobora guhitamo gukorera mu rugo kuko bafite ibisabwa byose. Ushobora kujya gusura umuntu, ashobora guhitamo kujya gusura umuntu, ubuzima burakomeza. Hari icyo rero umuntu wese ufite umushyitsi mu rugo yitwara agakora iyo suku, abaturage barabikanguriwe kandi rwose bari no kubikora cyane. Dufite na gahunda yo kugira ngo tumenyekanishe ibyo wacu tubareshye n'ejo bazagaruke.
Muri ibyo byo kwitegura umujyi wa Kigali kandi washyize ubwiherero rusange ahantu hahurira abantu benshi nka Nyamirambo, Remera na Kimironko. Iyi gahunda ije gufasha abashyitsi n'abandi bagenda mu murwa mukuru kutazagira ikibazo cyo kubona aho bakwiherera mu gihe babikeneye. Mugabo Jean Damour ni umukozi ushinzwe gukwirakwiza izo za surwumu.
Biteganyijwe ko dushyira toilette ku irebero Nyamirambo kuri Car Free Zone. Muri Car Free Zone yo mu Gisimenti harimo eshatu cyane hahurira abantu benshi cyane cyane ko n'umuri abashyitsi n'ubundi hari abazaza bajya aho hantu hose hari abakeneye kujya aho hari imyidagaduro. Izi toilette rero n'ubusanzwe zari zikeneye ko umuntu agira ahantu ashobora gukenera ubwiherero akabubona. Ni toilette zubatse nziza zinafunze n'ibintu bigezweho. Ku mpande y'izo toilette hari n'ahandi hantu hagomba kujya za coffee shop, hakaba n'ahagomba kujya na ATM.
Nubwo abayobozi banyuranye bakomeje guhumuriza abaturage ko inama ya coga mutazababuza imirimo yabo, hari ibikorwa bimwe byamaze guhagarika mu rwego rwo kwanga ko byazabangamira abashyitsi. Guhera ku wa mbere, amashuri mu mujyi wa Kigali azahagarara mu gihe cy'icyumweru, ndetse hari abakozi bamwe basabwa kujya bakorera mu ngo zabo. Abaturage nabo bakomeje kugaragaza impungenge ko mu gihe cy'inama ubwisanzure bwabo bushobora kuzaba ntabwo, nubwo bakomeje kubwirwa ko nta kizahinduka. Umuryango wa Commonwealth watangiye mu mwaka w'1949 umaze imyaka 73. Ni umuryango uhuza ibihugu 54 byo ku migabane yose yo ku isi. U Rwanda ni kimwe mu bihugu biri muri uyu muryango bitakoronijwe n'Ubwongereza hamwe n'igihugu cya Mozambique. U Rwanda rwinjiye muri uyu muryango mu mwaka w'2009. Inama y'uyu mwaka ikaba isaba igiye kuba ku nshuro ya 23, iba buri myaka ibiri gusa. Iheruka yabaye muri 2018, igenda isubikwa kubera icyorezo cya COVID-19 cyari cyarayogoje isi yose. Nyuma yo kwakira CHOGM, u Rwanda ruzayobora umuryango wa Commonwealth mu gihe cy'imyaka ibiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije, ndabashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.
upendo kipindi cha furaha manu moja na upendo Dr. Mash Product.